radio ijwi rya Amerika. Neza nchuti na mubagenzi turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015 muri studio 17 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC nange ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu byo kumugoroba ubu ni samoya n'igice ibujumbura mu Burundi n'ikigali mu Rwanda
nta nubwo twizera ko ingabo za Tanzania muri intervention brigade zarase FDLR nkuko zarashe mu 23.
Uwo ni ministre w'ingabo w'u Rwanda James Kabarebe havuga ku mutekano w'u Rwanda ni mukanya mu makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari mukanya gato rero turabanza kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uyu mugoroba. Amakuru havugwa hirya no hino kuri uyu mugoroba tuyahere muri Ukraine mu burasirazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Kramatorsk ibitero bya rokete byakubise icyicaro gikuru cy'ibikorwa bya gisirikare birwanya bitandukanije bashyikiwe no Burusiya hamwe n'uturere dutuwe ibibaye mbere y'inama y'abakuru bihugu igamije guhagarika ubushyamirane. Perezida Petro Poroshenko yabwiye inteko ishinga amategeko ya Ukraine ko abarwanya ubutegetsi batera rokete ebyiri zibasiye Kramatorsk. Iya mbere yakubise icyicaro cy'ibikorwa birwanya iterabwoba mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe iya kabiri yakubise akarere gatuwe k'umujyi. Umujyanama wa Perezida wa Ukraine Yuri Bidyukov yavuze kuri Facebook ko abasirikare babiri bishwe kandi ko abandi 9 bakomerekeye ku cyicaro cya gisirikare. Umuyobozi w'akarere ka Donetsk yatangaje ko abasivili barindwi bishwe abandi 16 bagakomereka harimo abana babiri aho ni mu gitero cya rokete cyakubise akarere gatuwe. Uwo muyobozi yanavuze ko abasirikare 10 ba Ukraine bakomeretse ubwo rokete yakubitaga aho indege zahagurukira.
Perezida wa Syria Bashar al-Assad amenyesha ko haronswa amakuru yerekeye ibitero bigigwa n'umugwi w'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugwi wa Islamic State muri Syria ariko akavuga ashimitse yuko atabiganira bigigwa hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Assad yabwiye radio BBC i Damascus yuko hariho ihanahana ry'amakuru rigigwa hagati yabo n'ibindi bihugu nka Iraq ariko ko ayo makuru atagira ubuhinga bukoreshwa muri ivyo bitero. Umushinga naye Assad yongeye avuga ko atazokwifatanya n'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ivyo bikorwa vya gisirikare. Leta ya Syria imaze igihe kitari gito yita imigwi yariyo yose igwanya umushinga naye Assad kuba ari imigwi y'iterabwoba imwe muri yo bakavuga ko ari Islamic State na Nusra Front ikorana na Al-Qaeda. Perezida Assad akavuga kandi ko ibihugu bitari bike bigize urunani rw'abasirikare bagira ibitero kuri Islamic State bashigikiye iterabwoba.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Nigeria abarwanya ba Boko Haram bishe abagenzi bakuye muri busi muri Cameroon kuwa mbere. Ababonye ibyabaye babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bashimuse abagenzi bishe barindwi muri 20 bari bafashe bugwate kandi bataye imirambo yabo ku mupaka wa Cameroon hafi ya Nigeria. Chitima Ahmedu ni umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ya Leta mu karere havuga ko umuvandimwe we wari utwaye busi yabonetse yaciwe akaboko n'akaguru. Yavuze ko habamushiye bashimuse abo bagenzi barekuye abakecuru 3 kandi ko bagifite abandi bantu 10 barimo abana b'abakobwa 8 bafite hagati y'imyaka y'amavuko 11 na 14. Umuvugizi w'ingabo za Cameroon Colonel Didier Bajek na guverineri w'intara Midiawa Kawari Bakauri yemeje iyo mirambo ko yajugunywe ariko ko bagitegereje amakuru ku mubare wose w'abantu bapfuye. Cameroon ni kimwe mu bihugu 3 bya Afrika bifite ingabo zasakiranye na Boko Haram mu cyumweru gishize bafatanije na Nigeria na Chad.
Tugarutse gato ku nkuru zerekeye Syria kuri uno munsi wa kabiri nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko umunyamerikakazi yari yaranyurujwe na Islamic State muri Syria yagandaguwe. ivyo vyatangajwe nyuma y'iminsi ne uwo mugwi uvuze ko umukozi w'umugiraneza Kayla Mueller yari yanyurujwe muri Siriya kuva mu mwaka wa 2013 yishwe n'igitero cyo mu kirere cyagizwe n'abasirikare ba Yordania kunyabakwa yari yashizwemo mu gisagara ca Raqqa. Iryo tangazo rikaba ritemewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke Yordania. Muri aka kanya ntibiramenyekana neza uburyo uyo mukenyezi yishwe. Mu itangazo bashikirije ibiro by'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahojeje umuryango uyo mupfasoni Mueller, ariko ntibasiguye neza uko yishwe.
Kumakuru yerekeye ubuzima, umubare w'abantu bahitanywe n'indwara ya Ebola wamaze kugera ku 9,552. Ubwo bwiyongere buri hejuru nyuma y'ibyumweru byari bishize icyo cyorezo gisa n'icyacitse intege. Kuri uyu wa kabiri, amakuru atangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS yerekana ko hari abantu bagera ku 150 bapfuye kuva mu minsi itatu ishize ubwo iryo shami rya ONU ryatangazaga imibare iheruka. OMS yavuze ko umubare w'abantu banduye bwa mbere wiyongereyeho 333, 336 babarurwa muri Liberia, 113 muri Sierra Leone na 54 muri Guinea. Intumwa ihariye ya ONU ku ndwara ya Ebola Dr. David Nabarro yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Suisse ko imibare mishya yerekana ko icyo cyorezo kitarabasha guhagarikwa. Yavuze ko intego ari ukugabanya umubare w'ubwandu kugeza kuri zero.
Muri Afrika y'Ubuseruko naho abanyagihugu muri Somalia batangaza ko hapfuye abantu bashika kuri 12, hakomereka abandi 30 mu itana mu mitwe ryabaye kuri uno munsi wa kabiri hagati y'abagwanyi b'abayisilamiste batari ntagondwa hamwe n'abasirikare ba leta. Iyo ntambara yadutse nyuma yaho abagwanyi ba Ahlu Sunna Wal Jama bateye kambi ya gisirikare cha leta mu ntara ya Guri El ku birometero 400 uvuye ku mugwa mukuru w'Imogadishu. Umuntu umwe yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yavuze ko adashatse kumenyekanisha amazina. Yavuze ko abasirikare ba leta bomowe muri iyo ntara ya Guriel. Umumenyesha makuru wacu muri ako gace atumenyesha ko abanyagihugu bavuga ko iyo ntara yose yafashwe nabo bagwanyi ba Ahlu Sunna Wal Jama. Mu misi heze uwo mugwi wari warafashije leta ya Somalia kugwanya El Shabab.
Shuti turi kumwe, iyi ni gahunda ya radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru yo mu biyaga binini bitangurire mu Burundi. Abamenyesha makuru batari bake mu Burundi bazindukiye mu myerekano imbere ya parke nkuru y'igihugu mu ntumbero yo gusaba ubutungane kuri Bob Rugurika no kuri baba bikira batatu bagandaguwe kinyamaswa. Uyu munsi ni umunsi ugira kabiri bise Mardi Vert, ukaba ubaye indwi ya kabiri bagira iyo myerekano. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Bambaye impuzu z'icyatsi kibisi, ingofero, udutambara ku maboko tw'icyatsi kibisi, bari kumwe n'abandi banyagihugu bifatanije nabo. Abo bamenyesha makuru bari bafise igicapo kiriko amashusho y'ababikira batatu. Ku rundi ruhande naho hari foto ya Bob Rugurika n'ivyandiko bivuga ngo ubutungane kuri Bob Rugurika, turahakanye ubutungane butamikwa ijambo. Ubutungane ku babikira batatu Olga Lasieti, Lucia Polici na Bernadetta Boggia. Ugo rugendo gwabere no mu gihugu hagati aho nko mu ntara ya Ngozi, abanyagihugu bari bambaye amasashe y'icyatsi kibisi, amababi y'amateke n'ibindi. Muri ico gisagara ca Ngozi ariko abapolisi bahavuye babuze iyo myerekano baca basubiza inyuma abamenyesha makuru ba Radio RPA. Mu gisagara ca Bujumbura abamenyesha makuru bazunguka parike nkuru y'igihugu bakavuga ko bazokwama bagira urugendo nk'ugo iminsi yose kwa kabiri gushika aho Bob Rugurika afungurwa. mumashira hamwe adarani ivyicaro vya politike nabo bari bahashitse. Petero Clavier Mbonima agasaba ko ivyegeranyo vyari vyarakozwe kuri ubwo bwicanyi vyo bikwa muri Ntibate.
Amatohoza bari batanguye gukora yaramatohoza yaratumbereye yarafise inzira nziza hariho umugwi w'igipolisi warigizwe n'abapolisi gusa uwo mugwi twaramaze kumenya uwo ariwo twaramaze kumenya ababugize n'ivyo bari bashitse ko ariko bamwe bita ngo abo hejuru bagaca bahagarika bagaca bigwiza n'ubusa mbere nosaba yuko n'umucitiriza manza wa Republika muri meri ya Bujumbura ayo madosiye ayo mapeve bijya byegeranyo byakozwe yuko atohira irangwa bikure muri dosiye abigumye babikorere ko kuko turazi uko harimo ibintu bikomeye cyane.
Nayo abanyagihugu bo mu mpingo itandukanye basaba ubutungane kwikubita gashi. Ikibonekeje nuko iyo myerekano yabaye mu mutekano ntangere igipolisi cy'u Burundi uretse ingozi babujije abamenyesha makuru kugira imyerekano aha mu gisagara cha Bujumbura nawe bigeze bakomakoma. Iyo nyifato y'igipolisi ngo niyo gukezwa nkuko Petero Clavier Mbonima yabimenyesheje akabasaba ahubwo kwama gutyo nkuko bamaze iminsi babigenza. Uyu munsi rero Bobo Rugurika yakwije iminsi 21 ari mu ibohero ihindwi nayo ni ya kabiri abamenyesha makuru wo mu Burundi bagize iyo myerekano. Umunsi wa kabiri bawise umunsi wa kabiri w'icatsi kibisi mardi vert mu gifaransa. Bobo Rugurika yagirizwa gufashanya n'abicanyi bishe ababikira batatu b'abatariano kazi kumenya ibanga ry'urubanza rukiri mu itohoza no guha indaro no kunyegeza abicanyi. Ivyo vyose vyavuye ku makuru iradio RPA yavuze avuga kubishe abo babikira aho umwe mu bicanyi yiyemerera ko yakoreshejwe muri ubwo bwicanyi agakoreshwa na bamwe mu bategetsi. I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Arakoreze mugenzi wacu Tabita Mukamusoni tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho ministri w'ingabo General James Kabarebe uyu munsi yasobanuriye komisiyo ishinzwe ubanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ibijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ministri Kabarebe yavuze ko muri ibi bihe aribwo bwa mbere u Rwanda rufite umutekano uhagije ngo nubwo hakivugwa ikibazo cya FDLR gihangayikishije igihugu ku ngengabitekerezo yayo ngo ubundi uyu mutwe ntuteye ubwoba ingabo z'u Rwanda. Ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Ministri James Kabarebe yabwiye abadepite ko aribwo bwa mbere u Rwanda rufite umutekano uhagije ngo nubwo ingengabitekerezo ya jenoside ya FDLR gihangayikishije igihugu. Abadepite bagaragaje impungenge z'uko bimwe mu bihugu biri muri Congo mu mugambi wo guhangana na FDLR harimo Tanzania, Afrika y'Epfo byagaragaje ubushake buke mu kurwanya FDLR. Ministri Kabarebe nawe niko abibona.
Nta nubwo twe twizera ko ingabo za Tanzania muri Intervention Brigade zarase FDLR nkuko zarashe mu 23. Mu 23 zarashishije ingabo za Tanzania zifatanyije n'iza South Africa zarashishije mu 23 umujinya umurandura nzuzi. Bemera no gupfa, bemera no gukomereka, bakoresha ibikoresho byose ariko barasa mu 23 n'umujinya mwinshi cyane kuyimara. Ariko FDLR ntabwo bashobora kuyirasa. Turabizi ko batazayirasa. Impamvu batazayirasa nuko batayibona muri definition yabo y'umwanzi. Ariko ntibivuze ko FDLR UN bishatse itayirasa kuko UN ifite ingabo 19 hariya muri Congo.
General Kabarebe avuga ko FDLR idakanganya na gato kuko ingabo z'u Rwanda zayimazemo imbaraga. Yasobanuye ko muri 94 umutwa wa FDLR wari ufite abarwanyi barenga 200,000 ngo none ubu usigaranye batarenga 200,000. Abadepite babajije ministre w'ingabo ikizakorwa mu gihe kurasa FDLR bikomeje kuvugwa gusa ariko bidashyirwa mu bikorwa. Uyu ni depute Kalisa Evariste.
Ikigaragara nuko runita zarasa FDLR aha ibihugu birimo bititeguye kwirasa. Ariko runi ntaye garukira kuri bya bihugu gusa nkuko mwabivuze hari n'ibindi bihugu byindi bifite n'ingufu kurusha biriya kandi wari umwanzuro wa UN mu by'ukuri wa ibihugu byose. Nagira ngo mbaze icyo u Rwanda rwakora nka memba nk'umupartner ufasha mu kubungabunga amahoro y'igihugu no hino ku isi ariko kugira ngo tushobore kugira amahoro.
Ministre w'ingabo asanga nubwo habonetse amananiza menshi ku cyemezo cyo kugaba ibitero kuri FDLR hari intambwe umuryango w'abibumbye wateye ku ruhande rw'u Rwanda ngo nta kindi gihugu giteganya gukora usibye kuguma kwibutsa abagomba kurandura umutwe wa FDLR ku iki gikorwa kigomba gukorwa.
No kuba yatera iyi ntambwe yo kuvuga ko izatera FDLR ni intambwe ndende cyane kuri UN kubivuga gusa kandi nta munsi bazicara ngo bavuge ngo turabihinduye ntituzayitere. Oya, wenda bazatinda kuyitera, bazatinda kuyicora izinga, ariko twe tuzahora tubishyuza. Urumva rero ko nayo igenda iwe n'igenda yivugurura.
Ku barwanyi ba FDLR bagabanutse, bigaragara ko baba baratashye mu Rwanda. Hari bamwe mu badepite bibaza niba atari uburyo bwo kugira ngo bazisuganyirize hamwe bakore ibikorwa bibi bari imbere mu gihugu.
Iyo turimo kuvuga ngo FDLR nyine tuzi n'ibyihagarariye, bwake bamwe bashyize hejuru amaboko baje, turabatuje n'ineza yacu, bwake abandi baje. Sinjya nshira umuntu atakwibaza ati ese rimwe ntibazaza baza bavuga ngo baraje, ariko baje baryamye amajanja nabo, kuko izindi nzira bagerageje zanze babikore from within.
Minisitiri w'ingabo yabwiye komisiyo y'abadepite ko nta munyarwanda uvuka ari mubi, ko n'abayoboke ba FDLR batashye ubu bakora imirimo myiza, yaba abagiye mu gisirikare cyangwa n'abakomeje ubuzima busanzwe.
Ntabwo ari kamere y'abanyarwanda kuba babi. Umuntu ashobora kuba ari muri FDLR bitewe n'amateka, bitewe n'uko yayisanzemo, bitewe n'ibyo yemeraga, ariko iyo bavuyeyo bakabona ibyiza abenshi barahinduka. Muri aba basirikare ba RDF bari mu butumwa hanze aho hose bashimwa gutyo, haba harimo component y'abavuye muri FDLR nini cyane. Ukabona amasura abiri, isura y'umuntu wari muri FDLR na ideologi ya genocide ashaka guhunganya umutekano w'u Rwanda, ukabona indi sura noneho ye itandukanye ari muri RDF akora neza cyane.
Usibye ikibazo cya FDLR cyatizweho cyane, Minisitiri w'Ingabo yanagize icyo avuga ku mutekano w'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Avuga ko bimwe muri ibi bihugu nk'u Burundi na Tanzania bigiye kwinjira mu matora, kandi amatora yo mu bihugu bya Afurika akunze kurangwamo imvururu. Minisitiri avuga ko u Rwanda ruzabyitegura rugakumira icyo ari cyo cyose cyateza umutekano muke mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rwanda twongere tujabuke mu Burundi. Harurunani rushasha rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yamara, haramakuru avuga ko imigambwe imwe iri muri ugo runani idashobora kurujamwo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Agatogwasa, umwe mu bategetsi b'ugo runani. Kimwe mu bibazo amubaza niba bamaze kumenyesha ugo runani rushasha ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu.
Urayikiye ntambwe ntayitwashika ko ko turacyitunganya, turacyisuganya, ariko cyane cyane ntabwo mvuge yuko kumbureye ziva n'ibyo umushikiranganji w'intwaro hagati yavuze. Ugomba kumenyesha abarundi n'abandi bose batwumviriza yuko twebwe urunani ntitwarushinze mu ntumbero yuko aba umushikiranganji kwatwemera cyangwa kwatatwemera. Urunani twarushinze mu ntumbero yo gushyira ingufu hamwe kugira ngo tugende imbere y'abatanga amajwi amatora ageze, turi hamwe dufise intumbero y'ibikorwa imwe, kuko nibo dukeneye ko amajwi abarundi bose tuzogenda ko nabo murabizi yuko dufise amatora, haba abitoza n'abatora n'abahagarariye ayo matora, ni ukuvuga seni n'imigwi yayo cyo bitandukanye.
Mugabo mu Burundi imigambwe yose igiye hamwe mu runani iraheza ikabimenyesha ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati,
ibyo ariko biri mu mategeko. Mugabo sinzi impamvu rero ituma umushikiranganji nawe aca atwitanga akajya kuvuga ngo ntabwo twemera, ngo ntazogira gute. Rega ni igiki kimubwira ko tubwiriza guca ibiwe, ko twebwe bamwe ko nk'uko abivuga nubwo rimwe bishika kakamucoroka akavuga ko tunarigenga, ahandi naho akakoresha ibifaransa ngo abatere politiki. Ibyo aribyo byose, ibyo amategeko atabuza biba bishoboka. Abantu rero bavuze ko bafite umugambi wo kuja hamwe mu ntumbero yo kugenda mu matora, amategeko abahinga bayo barahari, tuzobabaza hanyuma baduhe impanuro ngere tubigenza. Mugabo ntiyoca avuga atanuraja kumubaza ati mbega ngo nawo dukundira canke wo kwemera ko nawe turunani, waca atangura kuvuga ngo ntazozemera.
Mu mushikiranganje ajejwe intwaro hagati Edouard Uwimana wewe avuga ko muri ubwo runani harimo imigambwe itemewe n'amategeko, akaba avuga ko hariho n'abahoze batwara imigambwe ariko badatwara imigambwe, muri nacyo gituma kuja mu runani bidashobora kwemerwa muri ubwo bushikiranganje. Aho mwebwe muvuga ko iki
nibaza yuko ari ubwoba intwaro ifise ko urumunira nake guhaga rubasumbye ingufu bakarondera gukoresha iyo mvugo y'igicivutu abana bariya n'ubwo yuko meye kugoruna n'ibigorama ariko nagombire abatwumva yuko ugoruna n'ibigorama kandi ko ruzoshika ku ntumbero guyihaye yo gufashanya nabo bose bashaka yuko ibintu bihinduka tugashayura kino gihugu cyacu
mu mezi make cyane rwose amatora azotangwa mu Burundi tekanya kubyifatamwo gute kuvyerekeye kwiyamamaza mu runani rwanyu rushasha
ibyo byo byose naho yotuzibira n'imiburi iburi amategeko aremera yuko habaho igihe cyo kwiyamamaza bijya n'ibigira iburi mu Burundi si bunini cyane turashaka kuwuzunguruka rwose tukabuheza ikuri nuko twabyitegurira neza mu buryo tukabwegeranya gashyiraho imigambi itomoye ishobora gushikunyura abarundi ariko si kuba yuko naho iyo kampanyi yari itaragera ko tuba twicaye tuzokora mu buryo dushobora gukoramo ubutumwa bwacu tugushikiriza abo bwega hanyuma icyo gihe kizogera ari nk'ukunyora gusa ariko igikorwa gikuru n'ubu kiriko kirabandanya ashobora ko twicaye nibo abantu bacu turaruha ukuntu tuvugana ibigomba gukorwa n'uko tugomba kubyifatamo
egato rwasa murakoze cyane ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire
yego murakoze namwe kuri aka mwatuye
tukiri kuri iyi nkuru umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu we wavuga ati
urunani ranake ntiruya dusaba kwemererwa kandi nibaza yuko nabone nta nivyo bo dusaba kuko barazi yuko umushikana ariko hagati mu gihugu twebwe cyane cyane twemerera imigambwe canke inani zihurikiyemwe imigambwe nkuko nibwiza nshingiro bivuga urunani ranake uno munsi ruhurikiyemwo abari mu migambwe n'abatari mu migambwe abarongoye imigambwe n'abandi bahora bayirongoye murumva yuko twisunze amategeko unanira nake mushikiranganje bwo tugurunye tugwemerera imbere y'amategeko mugabo kubijanye n'amatora no kuvuga yuko urunanira nake nikibuza yuko rwitunganya rugatora amayensinye yago rugatora uzoruserukira mu matora amazo heza rubishikirize umugwiseni nihagera yuko amatora nyezina atangura mugabo uno munsi mu gihe banaho nebifuza kuja kuraba nk'abanywanyi baca bisunga rya bwiza rigenga amanama n'imyerekano bibera ku mugaragaro no kuvuga yuko uburenganzira barabufise mugabo ibyiza bisunga uno munsi ni bwiza rigenga amanama bera ku mugaragaro n'amareniyo public kwebwe twemerera imigambwe cyangwa inani z'imigambwe nkuko ni bwiza nshingiro bivuga ni bwiza rigenga imigambwe ribivuga ubwo runani rero ranake uno munsi kubera ngine rutunganijwe tugwanaye ko gwemerewe ngaha mu shikiranganje
uyo yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Edward Uwimana avuga ku nkuru yerekeye runani rushasha ruheruka gutangura mu Burundi rwitwa ranake
Chuti mututeza matwe nkuko mubyumvise ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ibitekerezo byanyu ibitekerezo rero mwatwandikiye byinshi kuri Facebook mushobora kubisangaho mukisomera ni byinshi cyane turabashimiye cyane kwa mukomeje gukurikira Radio Ijwi ry'America Mbimwe rero mu byo mwatwandikiye harimo ko iminsi 21 irangiye umuyobozi wa Radio RPA mu Burundi Bob Rugurika afunzwe Abanyamakuru bakaba bakoze imyigaragambyo ku nshuro ya kabiri bamushyigikira mu cyo bise Mardi Vert. Fidel Niyongabo agiye kubanza ababwire kuri iki gitekerezo abasomerero bimwe mu byo mwatwandikiye kuri Facebook.
Urakoze Oriane, urakoze nawe Eugenie. Murumba Matias ati ubutungane bw'u Burundi burakwiye kwikubita gashi ukamurekura hanyuma ukatwereka abagandaguye barya babikira kuko bagumye bamupfunze cyuca dufata ko yavuze ukuri hanyuma bukaba bwashatse kukunyegeza. David Hategekimana we avuga ati mu Burundi bariko barica uburenganzira n'ubwigenge bw'itangazamakuru nubwo abamenyesha makuru kuko nta nuwotinya kugaragaza ko Bob Rugurika yobazira ukurenganywa. Karinda Muratigwa Valeri ati abo bamenyesha makuru babandanye gushigikirana. Rosette Hategekimana yankurije ati Bob Rugurika nafungugwe umuntu ntakwiye kuzira umwuga wiwe w'itangazamakuru akora kandi nta n'icyaha gifatika aregwa. Inkotanyi Buhoma David avuga ati nta muntu n'umwe akunda amahoro atoshigikira iyo myerekano y'ugusaba ko uwo mumenyesha makuru Bob Rugurika yorekugwa n'ibimburimburi agakurikiranwa ari hanze y'ibohero. Iyindi nkuru abadukurikirana kuri Facebook bashikirije kwivyumviro vyabo ni vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi vy'uko atemera kandi adashobora kwemera urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta RANAC rugizwe n'imigambwe itari mike harimo yitemewe na leta nka FNL ya Agaton Rwasa na Iprona ya Charles Nditije n'umugambwe wemewe Frode Bunyakuri wa Jean Minani hamwe n'iyindi migambwe mito mito. Imwe mu mpamvu umushikiranganje w'intwaro yo hagati atanga ngo nukubera urunani ranak rurimo abantu batagira imigambwe. Murumba Matthias ati birazwi ko umushikiranganje yamye arondera gusambura imigambwe na cyane cyane FNL ya Agaton Rwasa hamwe na Iprona, none wumvugo runani rwabo yari kugwemera gute? Gusa ikiryoshe nuko yemera ko ruzoja mu matora. Abategetsi bamwe bamwe barakwiye kurengera inyungu z'umugambwe baturukamwo kugira bakorere abanyagihugu bose atanu umwe bavanguye. David Hategekimana ati vyo baye vyiza leta y'u Burundi gerageje kumvikana n'imigambwe yose iri muri ico gihugu na burya atampamvu mbona zo gushamirana n'uwari we wese ngo nuko atavuga rumwe na leta. Kirinda Muratigwa Valeri ati ko numva ivyo Burundi bibaye akayobera. Kuki uwo mushikiranganje atemera abatavuga rumwe yo bateze amatwi akabumva. Afazari Pasteur ati naringize ngo kumbure muri urwo runani ranak arimwo n'abatari abarundi, none ngo ntabemera hamwe ejo byo muhindukana yogira gute niba atamugambwe bagira ariko bakaba ari abene gihugu? Kuki atobareka ngo bigeragereze maze abanyagihugu babe aribo bazoruca? Kibasumba Blaise ati erega ntashobora kuvyemera kuko ari muri leta kandi leta abo bamugwanya bashaka guhindura, ubundi boretse umunyagihugu akababera umusifuzi wa nyuma uwo abanyagihugu bazokwemeza azo bayobore ubazohakana avyemere. Mushire umupira hasi murindire mureke amananiza igihugu nicanye mwese. Rosette Hategekimana yankurije ati imigambwe itazwi ntigirira kamara abanyagihugu iyo dusanga leta y'u Burundi yo yihagarika kandi bigakogwa vuba na bwango kugira ngo ntizozane uruhagarara mu gihe cy'amatora. Ivyo ni bimwe mu vyimviro twashikirijwe n'abadukurikirana ku kibanza cacu ca Facebook.
Urakoze Rofideli Nyongabo kuri ibi bitekerezo tugezeho, namwe nshuti mwese mukunda kutwandikira turabashimira, tukaba kandi dusaba n'abandi namwe kujya mutwandikira mukatugezaho ibitekerezo byanyu. Ubu ibiganiro byacu biri hafi gusozwa kuri uno mugoroba. Tubabwire ariko muri make amakuru twabagejejeho. Mu burasirazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Kramatorsk, ibitero bya rokete byakubise icyiciro gikuru cy'ibikorwa bya gisirikare birwanya abitandukanije bashyikiwe n'u Burusiya hamwe no mu turere dutuwe. Ibi bikaba bibaye imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu igamije guhagarika ubushyamirane.
Abanyagihugu muri Somalia batangaza ko hapfuye abantu bashika kuri 12, hakomereka abandi 30 mu itana mu mitwe ryabaye kuri uno munsi wa kabiri hagati y'abagwanyi b'abayisilamiste bitwa ba Ahlu Sunna wal Jamaa n'inteko za gisirikare. Intara ya iyo ntambara yadutse nyuma yaho abagwanyi b'uyo mugwi bateye kambi ya gisirikare mu ntara yitwa Guriel ku birometero 400 uvuye ku mugwa mukuru Imogadisho. Uyu mugwi wari waraherutse gufasha Somalia kugwanya umugwi wa Al-Shabab.
Abarwanyi ba Boko Haram ba muri Nigeria bishe abagenzi bakuye muri bisi muri Cameroon kuwa mbere. Ababonye ibyabaye babwira Ijwi rya Amerika ko abashimusa abagenzi bishe barindwi muri abo 20 bari bagize ingwate kandi ko bataye imirambo yabo ku mupaka wa Cameroon hafi ya Nigeria.
Perezida wa Siriya Bashar al-Assad hamenyesha ko haronswa amakuru yerekeye ibitero bigigwa n'umugwi w'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugwi wa Islamic State muri Siriya, ariko akavuga ashimitse yuko atabiganira bigigwa hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti bagenzi mwese mukundira Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri kano kagoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye Engineer Peter, tugashimira na Aida Isaya dufashije kwegeranya ibiganiro vyo kuri no mugoroba. Kuri micro mwari kumwe na Jewe Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankusi. Mwizina rya bagenzi bacu bose tubashimiye kwa mwateza amatwi kongera kandi tubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice. Mwese rero mukomeze kugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.